Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tubahe mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba. Ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru. Igisata cy'uburimyi mu Burundi kirabandanya kuvugwa mu imyidogo ni nk'abarimyi bicaye mu bice bya zone mu Kike komine Gwibaga intara ya Bujumbura bidogera ihinguriro ry'icyayi ishami rikorera mu Igenda kubera riza rirasiba kubatorera umwimbu ibituma kenshi bapfana. Ahandi abarimyi bidoga ni mu ntara ya Buhumuza kuba arimyi b'ibigori bashoreye intete mu kigo anagesa batararonswa ifaranga na rimwe bo basaba ko icyo kigo cyo kwiga neza ingorane gifise abarimyi ntibaze baragwa mu mporero hagata anagesa caraye kibahumurije ko bagiye kuyaronswa mu minsi ya vuba. Umunsi kandi turanabandanya rwarukurikirane rwa bimwe mu bigize ibwirizwa ryo mwaka 2011 rigenga amatongo mu Burundi tukaja kuvuga ku byerekeye uburenganzira bwo gukoresha inzu canke bwo kuyibamwo. Mu mpera z'aya makuru kandi ni ku munsi wa mbere murabimenyeye turabashikiriza inkuru yihariye by'inkino. Umunsi tukavugaho urukino rwo gusiganwa ruzwi nka roller skating rugeze mu Burundi. Ibyo byose ni mwidonido rya makuru agararwe mu hinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari irijwe ni rya Audiro Nkeje Imana mukanye sasidonido
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'ivyuburimyi abarimyi bicaye bakorera mu bice vya Nyarumanga na Rurambira muri zone mu Kike ya komine Gwibaga intara ya Bujumbura bidogera ihinguriro ry'icyayi mu ishami ryaryo rikorera mu Igenda ko riza rirasiba kubatorera umwimbo ku bituro byabwirizwa kutora ko bashikiriza ko bagira uruhombo runini kuko ico cyayi kibapfana. Hari n'abagiriza bene gutwara imiduga yagenewe gutwara icyayi kunguruza ibindi bidandazwa kimwe mu bituma icyayi kidatogwa. Abo banyagihugu basaba gutunganirizwa kugira iki gitegwa njabuka amazi ntigihebwe. Ibihinguriro tebe ryaheruka kumenyesha ko byahora bitumwa n'ubukene bw'igitoro ariko bijya biratorerwa umuti. Inkuru ya Norisi Nduwimana.
None nk'uwo mwimbo wacu bunyanugira uhombe mu mbono kazoza tuzoshika ko gute
numwe mu barimyi bahemukike barangwa n'agashavu kubera kudatorega umwimbo w'ico gitegwa njabuka amazi. Abo twasanze mu kibanza cahitwe Mutobo muri Rurambira mu mpera z'indwirangiye basa n'abarengewe
isaha yabarengeye kandi bashonje imodoka igenewe iyo hangari baca batubwira ngo yapfuye abene gihugu tukarira nawe twitura.
Ikosa yagirizwa ihinguriro ote rijeje ico gitegwa abo banyamukike barishira kubajejwe imiduga isanzwe shikana icayi mwijenda kubera iki
iyo modoka yijana imitsiko ikabona igitorongira kikane bavuga ati barya turabacuruka tubacurure.
Ibyo bituma baduhaya amakuru bibaza ko iki gitegwa njabuka amazi ico bakiriko kirahebwa ariko gusaba gutunganirizwa
otebejenda yozika turabira ibipimo byacu ikaduha imizibukiro ikisoromera tukigura yandi matongo tukaranguramo iyindi migambi.
Icaye ni batubwire yuko atasoko gifise tumenye ibyo dukorera aho hantu.
Twakuye kuri telefone Daniel Mazarahisha aramutse ihinguriro ry'icaye mu Igenda ari naho hegeranirizwa ikiva muri komine Gwibaga cyose nitwamuronka. Mugenzi we Parfenze y'Imana hajejwe imirima y'icaye muri ico gice nawe yatwishuye ko adatanga amakuru kiretse abamusanze mu biro ariko uhugwego rujeje intwari mu Kike ruvuga ko igishobora gutuma icyayi kidatogwa hari imvura gusa iyo yononye barabara naho nyine bikaba gake. Yamarahi babanyamukike bidogera biramaze gushikirizwa no mu bundi burere atandukanye bifatanywa n'ubukene bw'ibitoro ibyo hingurira ariko gyemeza ko byatoriwe umuti nkuko bisigugwa na Gabriel Nahimana umuyobozi ajeje indimo muri iryo hinguriro.
Akaciye mu munsi umwe canke ibiri nico bikiririmbo rero abantu nibavyumve turiko turagerageza igitoro kirabuka kaboneka kandi nta nuherutse bw'iyo ngorane
imukike mu bya Nyarumanga na Rurambira. Iyi miduga yasibye gutora icyayi habarimye bamenyesha ko bagwirizwa kwikorera umwimbo bakawujana ku bindi bituro bita angaho mu Gifaransa bishobora kuba biri ku birometero birenga canke bishika bitanu. Bamwe bashika ko bikora icyayi ku mutwe bamwe muri abo bashobora kuhava mu masaha y'ijoro mu gihe ayo bemeza ko bagwiwe kuba bavuye mu mirima abari saha zine z'umusase ari naco gituma icyayi kimwe cononekara.
Tukivuga ivyo nyene bijanye n'uburimyi ubunaho mu buseruko bw'igihugu ikigo kijejwe kwegeranya umwimbo no kubika neza na gesa kirizeza abarimyi bagishoreyemo ibigori batarari wako bagiye kuri wavuba. Icho kigo kimenyesha ko vyavuye hanini kubatanze nimero z'amakonti zidahuye n'amazina yabo, cyongera ko kandi ko nabazori wabiciye mu buryo bwa rimikashe ko babijejwe bariko barabikora kugira amafaranga ashikira abo barimye bibigori. Ni mu gihe abashoye uwo mwimbo mu turere tw'intara ya Buhumuza bavuganye na Radio Indundi Kiritire bo babandanya kwidoga bakamenyesha ko vyatumye batakaza bimwe mu byo bari kurangura kubera ite bagyutwo dofaranga, bagasaba ko anagesa cyo kwihutira gukosora ibitagenda neza bituma gahembo kabo gateba. Aho mu Buhumuza twakure mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana.
Abo barinyi bashoreye umwimbu w'intete z'ibigori mu kigo cyo kwegeranya no kubika neza umwimbu anagesa bamenyesha ko kuba batahawe amafaranga y'umwimbu wabo byabagoye kwakira. Nk'uko bivugwa n'abajeje ububiko bw'icyo kigo hatandukanye mu ntara ya Buhumuza, hari n'abishikira kwishyuza ibyo bigori kuri ibyo bigega kugira ngo babijyane mu masoko narijya. Ibiciro byari biteye ku giciro gisumba icyo bari biteze kuriho, bakanegura uko byabujije gukora ibindi bikorwa by'iterambere nko kurima gatasi n'impeshi, kandi bari barimbuye bagashora nk'abandi. Uko iminsi yaca niko bagiye barariwa buke buke barava babibona nk'itombora mu kwizera ko bazoriwa. Twavuye twakura umuyobozi mukuru w'icyo kigo rivye bitega Imana, akaba yabanje gutanga umucyo ku mvo yatumye haba bataronse amafaranga yabo gihe. Abo yemeza ko bagizwe hanini n'abatanze nimero ya konte itanditswe ku mazina yabo, hamwe n'abishyuza amafaranga bayabaye barindira kuronka biciye kuri rimikashe. Uyu muyobozi mukuru amenyesha ko intande zisubiwemo z'abatarariwa zija zihari, akizeza ko indwi irangira bayaronkejwe. Naho biri uko aba barimye ntibanyugwa, babona ko nyabuna mu mvo yo guherekeza umurimyi mu iterambere icyo kigo cyo kwijukira kurangura ku mafaranga aboneka akariwa kare, ndetse ko n'utunenge iyo twibonekeje twakosorwa kare. Ibuhumuza Pantaleon Ntakarutimana, Radio Indundi Kiritire.
Na mu bijanye n'ibidukikije uruhongore kama rwa Kibira karere kateza igice cya komine Matongi intara ya Butanyerera ruracafise ingorane z'ibarabara ryiza kandi ryagutse rishika muri icyo kibanza, ibituma urugero rw'abamukerarugendo rutaduga bishimishije. Amwe mu mashyirahamwe harangurira ibikorwa byo gukingira ugo ruhongore ariko arafasha mu gucoturuyira muri ugo ruhongore kugira ingenzi zije ziraronka aho zica, gutyo habone ku buryo bwo kwinjira muri leta. Abahakorera ariko bakavuga ko bizeye kwizo ngenzi zigiye kwiyongera kuko hari imigambi yo kumenyekanisha ibigize ico kibira birangugwa, ariko gusaba ko byokomezwa ari sendayizeye.
Muri zo ntambamizi zituma bamukerarugendo batari ku murindi munini nk'uwabahakorera bifuza, harimo ingorane z'amabarabara yagutse ashika muri ugo ruhongore kama rwa Kibira, nk'uko bishikirizwa na nibura na Deus Dedic ajejwe kwakira ingenzi muri ugo ruhongore.
Ibarabara rishikira Kibira ntirikoze neza, ni kuvuga harashira kuza nk'umuntu aje kuba yoshikira icyo Kibira bigasaba ko iyo modoka ayisiga ku bimetero bitatu, kumbe nawe adashobora kugenda ibyo bimetero bitatu n'amaguru. Ibyo biratuma bo gace usanga si barabara imodoka iyo ariyo yose icamwo, izo ziracari ntambamye. Turaje uko ibindi bihugu twegeranye cyanke vyakure ingenzi zihagendera, biraboneka ko ingenzi twebwe turacari nyuma cyane, hari ibikorwa dutarakora byokogwa.
Nako batagize Marie Crescence ari mu ishyirahamwe tubungabunga Kibira cacu, asigura ko iryo shyirahamwe rifasha mu gucutuyira muri ico Kibira kugira ngo bamukerarugendo boroherwe hongere hinjira uburyo muri leta.
Hama tukatuza turaja gukora tujya tuyira two mu Kibira tw'ingenzi kugira bamukerarugendo baje bahatembere, kandi kugira ngo yajye amatagisi batanga na leta ironkeko.
Naho biruko niyiburana avuga ko ubu hari intambwe bateye, akabona ko hakwiye no gutsimbatazwa uburyo bwo gukwega kwega ingenzi biciye mu buhinga butandukanye.
Ariko bake bariko baraza, niyumvira ko na publicite kuhamagara ingenzi biciye mu buhinga butandukanye umugambi urahari uraboneka, mugabo hari ibigisigaye gukogwa turabibona, ariko turabona ingufu ni nyinshi cyane, turizeye ko izo ngenzi zigiye kuza.
Ubwo ruhongore kama rero urugendeye arashobora kubona ubutandukane bwinshi bw'amashamba, amasoko meza y'amazi nk'ibyo bita isumo ry'Imana rifatwa nk'uko rivamwo amazi aheza agiye. Iruhande kandi y'ibiti bitandukanye biri muri urwo ruhongore hariho n'inzahabu.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture ya makuru ya carabandanya. Umugwi w'umupira w'amaguru Aigle Noir waramaze gukwiza amanota akenewe kugira utahukane igikombe cy'ihiganwa rikuru ry'igihugu Primus League imbere inkino zose zitegekanijwe muri iryo higanwa ari mu ndwiheze gushika muri ndwi irangiye inkino zikaba zari zigeze ku munsi wa 26 kuri 30 zitegekanijwe kubona rero uwo mugota ahukana igikombe cy'iryo higanwa imbere kw'inkino zose zirangira ngo ni ibintu bisanzwe kuko atari rya mbere umugota ahukana ico gikombe imbere y'inkino zose numwiweze umenyesha makuru w'inkino rajabunzo habonayo batazira bosingwa naho biri uko kubera ko uwo mugwi ari buzocoserukira Burundi mu nkino za CAF uwo mumenyesha makuru abona ko Grenoir ibwirizwa kugura abandi bakinyi bakomeye kugirizo kwitwara neza muri izo nkino
kuba ekipe ya Grenoir yatahukanye igikombe cha Primus League ihigano itararangira icyo ni kimwe mu bintu cyerekana yuko ekipe yari mu bihe byiza kandi biboneka yuko imiteguro yari imeze neza rero Grenoir rero gutahukana igikombe ni kimwe mu bintu cyerekana yuko ari ekipe itandukanyije n'indi n'izindi ekipe zo ngaha muri Primus League rero ni ekipe ya Grenoir rero izo serikiri y'igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa ya CAF Champions League ya mahigano yo muri Afrika ni ekipe rero itegereza kugura bakinyi bafise experience ni competition ya CAF Champions League rero muki ubona yuko igana ryacu ya Primus League ubona yuko riri hasi cyane gose rero rero jewe ico nobahanura rero kugura bakinyi bafise experience kandi bari capable kwiyerekana ndese no gukora byiza muri ano mahiganwa ya CAF Champions League
bisanzwe ko ni indi migwi ari migwi cyane cyane ekipe ya Vitalo yarigeze kubikora no kuba bumamuri yarigeze kubikora ekipe kenshi na kenshi ekipe za mazatwaye ibikombe hakiri kare igano itararangira niyo ekipe ya Grenoir nyene n'umwaka uheze niyo yatahukanye igikombe yagitahukanye hakiri kare igano itararangira yo ni ibintu bisanzwe cyane
mu bijanye n'ivy'amategeko turabandanye no kubashikiriza bimwe mu bigize ibwirizo ryo mu mwaka wa 2011 rigenga amatongo mu Burundi umunsi tukavuga ku ngingo ziri mu kigabane cya 4 zerekeye uburenganzira bwo gukoresha inzu canke kuyibamwo izo ngingo zerekana ibyo umuntu afise ubwo burenganzira bwirizwa gukora kugiragira ubwo burenganzira bwo gukoresha no kuba muri iyo nzu n'ivy'abujijwe gukora Dieudonné Niyonzigamiye
Muri ico kigabane cha 4 kivuga ivyo gukoresha inzu no kuyibamwo ingingo ya 88 ivuga ko ufise uburenganzira bwo kuyikoresha canke kuyibamwo afite uburenganzira bumwe ufise ubundi burenganzira bwo gukoresha ibindi ingingo ya 89 yerekana ko ukoresha inyubakwa canke akayibamwo aba ufise uburenganzira bwo kuyitunganya neza nk'umuvyeyi atunganiza neza biwe ufite uburenganzira bwo gukoresha canke kuba mu nzu abwizwa kuba mfise icemeza gisigura ivyerekeye gukoresha canke kuba mu nzu n'ikiringo zomara kuko ingingo ya 89 vyerekana ingingo ya 92 y'ico kigabane kandi imenyesha ko ufise uburenganzira bwo kuba mu nzu ayibanamwe n'umuryango wiwe mu gihe yubatse gwiwe ataroronse ubwo burenganzira ufise uburenganzira bwo gukoresha canke kuba mu nzu ntashobora kuyibisamwe uwundi kuyikotesha canke kuyigwatiriza ivyo bikaba bishimangirwa n'ingingo ya 94 nayo ingingo ya 95 ariyo ya nyuma y'ico kigabane yerekana ko ufise uburenganzira yatanguye gukoresha canke kuba muri iyo nzu abwirizwa kwirihira amafaranga ajanye n'ivy'uburimyi gusubiramo ivyononekaye kandi agatunganya ivyankenerwa byo ku munsi ku munsi ariko mu gihe afise igice c'uburenganzira bwo gukoresha no kuba muri iyo nzu terera ibingana n'ivyo afitiye uburenganzira
ne mu bijanye n'ivy'imigenderanire inama nkuru z'abasenyeri b'u Burundi n'u Rwanda zibona ko kugwa ibishoboka byose kugira imbibe zihuza ivyo bihugu bibiri zisubire zugurugwe ivyo byashikirijwe na musenyeri Yohakimu na Hondere yarongoye diyoseze Katolika ya Muyinga akaba narongoye inama nkuru y'abasenyeri mu Burundi inyuma y'inama yahuje abasenyeri b'ibihugu byo mu kwari bibiri mu ndwi heze Yohakimu na Hondereye asigura ko abanyagihugu b'ivyo bihugu bamenyanye kuva kera akizera kwico kibazo kizote bakikava mu nzira
Abarundi n'abanyarwanda kwamenyanye imbere yuko tumenya Yesu kwari tuzinanye tugenderanira turi inchuti turabavukanye niwe rero atwubahura no muri iki gihe imipaka y'ibihugu byacu yugaye kwagira tuti ntidusiba muri iyi nama iduhuza ikadufasha gukomeza ubumwe dufitaniye na bepisiopi yo mu Rwanda abasaseridota abihayimana abakristu bose eka n'abanyarwanda bose
nta mvura igwa idahita nk'uko babivuga mu Kirundi ivyatumye imipaka ifungwa ejo bizohava abantu basubire bagenderanire bafashanye nk'uko bari babimenyereye twebwe abungere banyu murabona ko tukora uko dushoboye kugira ngo duhure tuganire dusangire ibikorwa ibyo rero nibyo twipfuriza n'abandi banyarwanda bose n'abarundi bose
Radio Indondi Culture Chronique Sport
Elle est bonne accélération
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye by'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga hurukino go gusiganwa bita roller skating rugeze mu gihugu cy'u Burundi urongoye umugwi wago witiriwe Williams Champions avuga ko imigwi itanu ari imaze kuvuka Alfred Vedaste Cishayo ashikiriza ko mu byihutirwa gukora harimo gushinga ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu kugira abashobore gutunganya amahiganwa mpuzamakungu inkuru yihariye by'inkino y'uyu munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Urukino rwo gusiganwa bita roller skating ni urukino rwazananye ku mugabane wa Buraya mu nyuma rukwiragira ku yindi migabane mbere rurashika no ku mugabane wa Afrika aho rwavuye rushika mu gihugu cy'u Burundi biciye ku murundi azi ku izina rya Abdul Karim nk'uko bivugwa na Alfred Vedaste Cishaha yarongoye mu gihugu rwo rukino
ingene rwashitse nga mu gihugu cy'u Burundi ni umurundi yitwa Abdul Karim yaruzanye nawe akaba yaratembereye mbiko bibanye aho batanguye gushika hanyuma baramigisha bikeye nawe aza kubona yuko yotangura kugisha ngaha kubera abantu bama bafitisha akajye kumenya ibishasha cyane cyane rwaruka baraheza baramwegera nawe arabigisha baraheza batera baguye
kunanga ugoroka ino rumaze gutera mu gihugu Alfred Vedaste Cishahayo yerekana ko hari imigwi imaze gushingwa mu gihugu ahari asigura ko hanini ugoroka ino rukinwa mu gisagara cha Bujumbura
hariho intambwe tumaze gushika ko mugabo twifuza gushika ntiturahashika gushika no munsi aro amakire batandukanye ngaha ibujumbura ni mu ntara yo hagati imigwi y'abagendesha birata by'amapine iri ngaha mu Burundi shika kuri 5 aba hariho n'iyindi iri kiriyunga mu ntara zitandukanye ariko myinshi igwiriye ngaha mu gisagara cha Bujumbura
urukino yo munsi rusaye bikoresho kandi biva hanze y'igihugu Cishaha yavuga ko ivyo ari ngorane kuko basanze bizimbye
ibikoresho dukoresha zabirata by'amapine biratugora kuronka iyo bibonetse biboneka bizimbye aha mu Burundi nta beshi babidandaza keshi tubituma mu Bushinwa urumva yuko ikintu gitumye mu Bushinwa kiza gushika kizimbye zindi ngona duhora nazo ni kwa kundi hatarabaho urunani cyo tokwita mu gifaransa federation kuko bituma nta mahiganwa dushaka kwitabira yabarayo ngaha mu gihugu canke mu karere canke amahiganwa mpuzamakungu
mu byo mugugiye gukora ku neza y'abakinyi harimo gushinga amateka gengeshira mu kugwego rw'igihugu ivyo fasha kugira bitabira amahiganwa ha mu gihugu ekano mu makungu
turiko turatunganya amakirebe yose kugira ngo agire amategeko ayagenga ndavuga muri migi gifaransa stati na reglement d'ordre intérieur ivyo tumaze kubitunganya ku makirebe yose tuzaheza tugenda kuyandikisha ubushikira nganje bugejwe inkino n'imico kama aho o ibyo bimaze gukunda hazoba hasigaye intambwe yo gushyiraho urunani no kuvuga federation ariko iyo kuba nticoroshe mugabo turize yuko bizoshoboka
urukino rwo gusiganwa akoresheje ibirato by'amaguru n'urukino rwamenyekanye cyane mu kinjana cya 19 mu Burundi rwashitse mu mwaka wa 2005 gushika ubu ntahiganwa na rimwe riratunganywa mu gihugu
Olivier Kwizera urakenuye Ari nano turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Kofi Olivier rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane